Nivyo Frederick imbere y'ingoro ya President wa America Maison Blanche abarundi baba muri America bahahuriye aho bari bitwaje amabuji mu ntumbero yo kwibuka abarundi bamaze gutakaza ubuzima bwabo kuva ibibazo bitanguye mu Burundi. Mu bari baje harimo abarundi n'abanyamahanga. Mu bashikirije amajambo harimo Jean-Bertrand Mans Manirakiza ari mu bari bateguye uko guhura kw'abarundi. Twatanguye tumubaza icyatumye bahurira imbere y'ingoro ya President wa America Maison Blanche nicyo bashaka gushikako.
Ego murakoze Fidel, nkuko mubizi byashitse mu Burundi mu minsi iheze aho abantu batari bake bishwe hama igihugu kikaja mu kigandaro, na twebwe mubari muri Amerika canke abari hafi muri Washington twashatse kwifatanya na bene wacu b'Abarundi ngo twerekane umubabaro wacu, hama niho twaza tugahurira imbere y'ingoro ya y'umukuru w'igihugu cya Amerika President Barack Obama, hama turaza twerekana yuko na twebwe byatubabaje, hama tugashaka nuko tubwira bene wacu bari mu Burundi imiryango yabuze tukayihoza, hama tugasaba nuko ubwo bwicanyi bwohagarara vuba bwango kuko birateza rubwa izina ry'igihugu birateza isoni igihugu. Turavye hariho abantu batari bakeya harimo Barundi, harimo n'inshuti z'u Burundi, Abanyamerika, hariho n'abandi bava mu bihugu bya Afrika, nabone bavuga bati ibibaye mu Burundi biratubabaje gose, natwe tuje kwifatanya namwe kugira ngo twerekane yuko turi inshuti n'abavandimwe b'u Burundi. Hari haje no userukira President Obama yashitse kudusanga nawe ne kwifatanya natwe muri uwo mubabaro. Ni ibintu abantu yitavye neza kandi twabishimye.
Ko bariko babumviriza nikihemwe babwira?
Icyo tubabwira nuko dusaba yuko ubwicanyi buriko buraba mu Burundi bwo hagarara bidafasha umwanya kugira ngo igihugu gisubire mu mahoro, nuko abo bariko barica abanyagihugu bo bihagarika ubunyene. Hama ikindi nacyo tukaba dusaba yuko kubera ivyo babahora ari uko boba baragiye mu myirikano canke badashigikira ikiringo cya gatatu cya Nkurunziza, ivyo ni uburenganzira abanyagihugu bose bafise byo kutiyumvira kumwe na Nkurunziza. Tugasaba yuko kandi abo bariko barica abantu abosubira mu biganiro bakaganira n'abarundi bose kugira ngo icyo kibazo bagitorere inyishu batarinze kubanza kwica abanyagihugu b'Abarundi.
Murakoze, turabashimiye.
Yego, murakoze Fidel.